Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse njuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi turi ko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mudukurikira no kuri Facebook, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Kaze mwese mu biganiro byacu.
Bavuga ngo Perezida wa Repubulika ngo ntakura ikinkiko zavuze ngo nawe urukiko ruramufunga. Ibyo rero ngo ntitubyitwaze. Hayoberwa ukuntu Perezida wa Repubulika ategeka igihugu, akayobora igihugu, bakaba bavuga yuko tuzaguma kurenganwa mu mategeko ngo inkiko zaravuze.
Uyu ni umwe mu banyagihugu mu karere ka Nyaruguru afise impungenge kuko batararonka inyishu ku matongo bamazemwo hafi imyaka 80. Ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko iki kibazo cy'amatongo kidakwiye kuba kikiri ikibazo. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye sentare ya Milimani ku mugwa mukuru wa Kenya kuri uyu wa gatatu yumvirije urubanza rw'umurundi Hassan Bigirimana n'umwarabu bagirizwa ugucuruza abarundi kazi. Izo nkuru zose turazibafitiye n'izivugwa hirya no hino ku isi. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Mahoro Oriana, turahera kuri inkuru mbegaho bahari icizere ko amahoro ashobora kuzoboneka muri Sudan YF. Perezida wa Sudan YF rero Salva Kiir yemeye ko yifuza kuganira n'umukeba wiwe Riek Machar mu twigoro two gutorera umuti ingorane zituma atamasezerano y'amahoro aboneka kugira intambara y'abenegihugu irangire. Martine Elia Lomuro ni umushikiranganji w'imfata kibanza w'imigenderanire n'ayandi makungu wa Sudani YF yabwiye amenyeshamakuru ejo ku munsi wa gatatu ko Perezida Omar al-Bashir wa Sudani yemeye kwakira ibiganiro hagati ya Perezida Kiir hamwe na Machar ku murwa mukuru wa Sudani Khartoum. Lomuro aremeza ko Perezida Kiir yiteguye guhura na Machar i Khartoum. Mabiori nawe Garange ajejwe kumenyesha makuru mu muhari SPLM-IO ugwanya leta ya Sudani yepfo avuga ko Machar yifuza kubonana na Perezida Kiir ariko umuhari wiwe utarabwirwa aho iyo nama izobera. Itariki abo bategetsi bazobonanira ko ntiramenyekana, ariko ishyirahamwe IGAD rihurikiyemo ibihugu byo muri ako karere ari naryo ryari ko rirahuza imirwi irwana muri icyo gihugu ryatangaje ko riteye intege abo bategetsi kandi ikifuza ko bubonana imbere y'ukwezi kw'indwi kuza. Abimukira 46 barafiriye mu mazi, abandi 16 gushika ubu ntibazwi irengero. Ni nyuma y'aho ubwato barimwo bwibiye mu mazi ku nkengera z'igihugu cya Yemen ku munsi wa gatatu ejo. Ibyo bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP rivuga ko abashika ijana aribo bari muri ubwo bwato bwahagurutse buva ku kivugo c'i Bosaso muri Somalia ejo ku munsi wa kabiri. Bagenda mu ijoro buca bwibira begereje gushika iyo bari batumbereye baja. OIM ivuga ko bose bari abanyetiyopiya bandurutse bava mu ihembe rya Afurika baja kurondera ubuzima mu gihugu cya Yemen no mu kigobe cy'Abarabu. Abantu bashika 16 kandi barimwo abagore hamwe n'abana barafuye, abandi barakomereka mu gihe ububiko bw'ibirwanisho bwashya ni muri district ya Sadr ni ku murwa mukuru Baghdad. Igihugu cya Iraq byabaye ku munsi wa gatatu ejo nk'uko bishikirizwa n'abajejwe umutekano hamwe n'abaganga. Hari ukudahuza kuri ayo makuru, bamwe bavuga ko ibyo birwanisho byari bibitswe mu musigiti mu gihe umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati we avuga ko cari gitero cy'iterabwoba. Ababibonye bavuga ko amazu atari make y'abanyagihugu hamwe n'amagorofa yarahegereye yasambutse. Amatohoza agamije kumenya ivyabaye yaratanguye. Ahandi havugwa ibizo n'amasanganya ni mu Bwongereza. Abategetsi mu gisagara cya Londres mu Bwongereza batangaza ko ibikamyo bizimya imiriro hamwe n'abarwanya imiriro barungitswe gutabara ku hoteli yitwa Mandarin Oriental aha yariko irasha hareje ku munsi wa gatatu igipolisi kivuga ko abantu bose batabawe kandi cyatumye uwo muriro waduka kiriko kiratohozwa nta bafuye canke abakomeretse batangajwe gushika abategetsi naho muri Guatemala bashikirije jo kwa gatatu kw'abantu bashika kuri 99 bishwe n'ibirunga byateye bigahamba imihana itari mike abandi bantu 200 gushika ubu ntibazwi irengero mu gihe abatabara bariko barondera ko hari abo boronka byabaye ngombwa ko bahagarika ibikorwa byabo ejo kuwa gatatu igihe ibindi birunga byaciye bisanzara muri ako karere abantu barenga 12,000 baramaze guhungishwa bakurwa mu ngo zabo nk'uko bishikirizwa n'ikigo kijejwe gukinga ibiza muri ico gihugu n'abarenga 3,000 bari mu bigo bashizwemo iby'agateganyo biteganijwe k'umukuru w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge Francesco Roca agendera Guatemala kuri munsi wa kane murambabarira kwirabira uko ibintu byifashe nk'uko bishikirizwa n'uwo muryango nyene ufise icicaro i Geneve mu kurangiza tubibutse ko imirwi y'abantu bajejwe gutabara kuva ejo kwa gatatu bakiri ko bararondera indege yarimwo abantu 10 yazimanganye ku vyuma vya radari mu mpera z'amasaha yo kumutaga ejo kwa gatatu mu buraruko bw'umurwa mukuru w'igihugu cya Kenya i Nairobi iyo ndege ikoreshwa n'ishyirahamwe East African Safari Air Press yari itwaye abantu 8 n'abandi 2 bayikoramo
urakoze ya Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije bunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda imiryango ingana kuri 30 mu karere ka Nyaruguru ivuga ko kugeza ubu itaramenya aho vyerekeye ibijanye nuko bagiye gukugwa canke kugumizwa mu matongo bavuga ko bamazemwo imyaka 80 ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko ikibazo nk'ico c'amatongo kitari gikwiye kuba kikiri ikibazo mu gihugu Eric Bagirubusa aratubwira ibindi
mu kwezi kwa kabiri y'umwaka nibwo kwijwi rya Amerika twabagejejeho inkuru y'abaturage bari bafitanye ibibazo by'amasambu mu murenge wa Busanze mu karere ka Nyaruguru mu kagari ka Runyombyi mu majyepfo y'u Rwanda n'amasambu abaturage bemeza ko bamwe muri bo bayamazemo imyaka isaga 80 ariko ko hari umuryango w'abakomoka ku musushefu sehene wigeze ko hategeka nawe ukemeza ko amasambu ari ayawo kuva mu kwezi kwa mbere abaturage bategekwaga ku ngufu kuyavamo kandi bemeza ko badashobora kuyavamo uko niko bari badutangarije
twebwe ko turiho dusenyegwa tukaba turiho tugirwa impunzi mu gihugu cy'u Rwanda kandi Perezida Kagame avuga ko nta mpunzi zikiri mu gihugu cy'u Rwanda ari umutekano n'iziri hanze avuga ko zigomba gutaha zikaza mu gihugu cyababyaye ubu twebwe turaziri
ubu ngo umuntu yahaguruka kaba impunzi mu gihugu cyamubyaye atafite ahantu nawari agasenyegwa n'umuntu ufite ubutaka bwe bwa gakondo
iki ni kibazo cyahuruje inzego za gisivile n'iz'umutekano kuko abaturage muri icyo gihe bemezaga ko bamwe muri bo babifungiwemo binangira kuva mu butaka kuri iki kibazo kandi hari amakuru ko kubari mu masambu mu myaka n'imyaniko haba harabayeho urubanza maze abo mu muryango wa sushefu sehene bagatsinda bidateye kabiri mu nama y'umwiherero w'abategetsi mu nzego z'ibanze umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe iby'iki kibazo icyo gihe umukuru w'igihugu yagitanzeho umurongo
They must stop. Murashaka gutera igihugu akajagari ubuse murashaka kurivasinga ibintu byo ahantu abantu bahoze bafite ubutaka kera muri za 60 n'umuki ubutaka ejo bundi bukaba bwaragiwemo n'abantu ijana murashaka ko nshinga urubanza nkavuga ngo ahantu hahoze ari ahanjye cyangwa hahoze ari ahiwacu nka 60 none harimo abantu 100 nimubirukane musubize ubutaka bwanjye koti yicare ijye gukoreye decision muzabivamo
iri ni ijambo risa n'iryakoze mu ndiba y'imitima ku bafite ikibazo kandi uko babisobanura ijambo ry'umukuru w'igihugu bararyiyumviye ni amashimwe
ntukabure gutwarura gahoro n'umutwara imbere ya bose n'ubwo tukiriho ni perezida ijambo yabuze ntiyabuze nabi yarabuze baranyegera bose barakonja
abaze kuvuga ati rwose umuntu wagiye muri 59 niba adafite ahatuye leta nimutuze mwabacamanza mwe nimwe mu kigarura aka kajagari nurakoze perezida wa repubulika imana we nimba nkubyiniye nuko numva nagwaye ariko narishimye mvuze impuntu nti njya guhamagara n'umusaza hari asanga bararangije ariko yarakoze president wa republika.
Kurundi ruhanda abaturage bishimiye ko ikibazo cyabo cyaba cyari kigiye kuva mu nzira, ariko igihirahiro ndetse n'impungenge ngo ni byose. Baravuga ko hari bamwe mu batswe ibyangombwa by'ubutaka batarabihabwa, abandi bakabwirwa n'inzego z'ibanze ko ibyemezo by'inkiko bitavuguruzwa.
Ariko ikibazo dufite nawe muri aka kanya akwiye kuba n'ubu yaturengera katurengana, naho baraho batubwira ati ntabwo ibyanyu birarangiye, bakabatwara buze ibyangombwa, tukaba dutunze ibyangombwa batubwira ngo badutejeje agaciro.
Ijambo bavuga ngo perezida wa republika ngo ntakuraho icy'inkiko zavuze ngo nawe urukiko ruramufunga, ibyo rero ngo ntitubyitwaze. Hayoberwa ukuntu perezida wa republika ategeka igihugu akayobora igihugu, bakaba bavuga yuko tuzaguma kurenganwa mu mategeko ngo inkiko zaravuze.
Na none munsi rero turacyafite ubwoba kuko nyuma y'iryo jambo rya perezida ntiturabona baza ngo baduhumurize ati nimuhumure na hanyu, ahubwo baratubwira ngo ibyacu ntibirarangire. Turategereje uko bazaza kubirangiza cyangwa akomeza turengere. Hari n'uwavuze ngo ese ngo ubwo ko muvuga ko mwatsinze ngo mufite imyanzuro y'inkiko ngo perezida yabahaye imyanzuro.
Ku murongo wa telefone na Bwana Francois Habitegeko meya wa karere ka Nyaruguru kuri iki kibazo yadusubije muri aya magambo.
Icyo nzi cy'umurongo wa perezida urumvikana neza kandi ngira ngo n'abaturage baratuje baratekanye.
Umuntu yakwanzura noneho ko abaturage bazakomeza mu masambu gutyo
cyane rwo ninde zuzabakura.
Ibibazo bishingiye ku mitungo itimukanwa cyane ubutaka sumwihariko mu karere ka Nyaruguru kuko byiganje kuruta mu burasirazuba bw'u Rwanda n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Bagira ubusajwi rya Amerika Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuje muri Kenya, sentare ya Milimani ku mugwa mukuru wa Kenya kuri uyu wa gatatu yarumvirije urubanza rw'umurundi Hassan Bigirimana n'umwarabu bagirizwa gucuruza abarundi kazi. Bagirijwe n'umurundi kazi umwe kuri batanu batanze ubuhamya bwabo. Kuwa 21 z'uku kwezi niho igipolisi kijejwe amatohoza cha Kenya kizoza kwagiriza abo bagabo imbere yuko sentare ifata ingingo ya nyuma. Inkuru ya mgenzi wacu Eloge Wirikaneza i Nairobi.
Hassan Bigirimana umugabo akiri muto yabonetse mu rukiko yambaye ikanzu y'umugina n'umupira wera, nayo mwara afite akabira k'abakenya asanzwe akorera yari yambaye ikoti n'ipantaro byirabura yongeye afite amarori. Abo bagabo ubutungane bwa Kenya ubagize ibyaha nyamukuru bine: gukora urudandazwa rw'abantu, kubinjiza ku butaka bwa Kenya harenzwe amategeko, ukubafungira mu nzu hamwe no kubambura impapuro z'inzira. Uwo murundi Hassan Bigirimana niwe yakira abakenyezi mu nzu bashikiramo ahitwa Parklands i Nairobi, nk'uko abakenyezi babibwiye sentare harimo waje nk'isura kuri uyu wa gatatu. Uyu yasize umwana wiwe muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura, yabwiye sentare ko zaba imfungurwa, amazi n'ibindi bintu byose bakenera babihabwa n'uwo mugabo, kandi kuri ico gihe n'umugore wiwe bari kumwe imbere y'uko asubizwa mu Burundi hamwe n'abandi barundi kazi 2022 mu ndwi ya nyuma y'ukwezi kwa gatanu guheze. Bose abarundi kazi batanga ubuhamya basigura ko batazi uwo mwarabu kuko bagiye kumubona bashikanywe imbere ya sentare mu gihe bava mu Burundi bazanywe n'undi mugabo bavuga ko azwi ku izina rya Jean-Marie, hanyuma bakirwa na Hassan, kandi ko Jean-Marie ariwe yagiye atwaye impapuro zabo z'inzira. Ku barundi kazi 29 bari bafatiwe Nairobi ku itariki ya 30 ukwezi kwa kane uyu mwaka baroye kugurishwa mu bihugu by'abarabu, 23 barungiswe mu Burundi mu gihe batanu basigaye kugira ngo baje kwagiriza mu rukiko abagabo babiri. Umwe muri abo batanu hari kumwe n'umwana wiwe w'umwigeme yateshejwe ishuri. Bose baba basubijwe inyuma n'abakiri Nairobi bamenyesha ko bahenzwe bizigizwa kuronswa akazi. John Ginkurunziza twarishyira hamwe ry'abarundi baba muri Kenya yari yaje kumviriza urwo rubanza. Arafite cyahanura imiryango
abona uhera ko n'ababyeyi ntushobora kureka umwana utazi yagiye, kuko abo bantu barabahenda ku by'ukuri mukurikiranye ukuntu bateseka ku babwira ibibazo bashyitse mu bigo by'abarabu na kamaramanza. Kandi ikindi nacu abarundi kazi ibaze umuntu avize umwana avize abana umugabo akamuta ngo ngiye gukora akazi muri Saudiya, nama nabwiye abantu aha muri Kenya tuvize ambasade, nama uvize umwana wawe tuvize ibiro bya diaspora tuvize uko dukurikirana, tubaze natwe ubwacu turakubwira amakuru tukabaza umuntu akujana tukabaza wariwe tukamenya ko arakazi ugiye ko cyangwa ugiye kubagwa nk'imene, nkuko babagwa nk'imene bagiye kubacunira mu bisanzu. Aba barundi bene wacu bari kwaragira ikibazo gikomeye cyane kudatahura kw'abana bari ko barabica ibyabona, urabona ko ariko bararira kandi azi ko ari cyabona ntafunzwe abavize umubaho udasanzwe. Twe turabangutse namwe murabizi murabyibonera twumvise tuti uyu muntu avuze ko azi kwashikira aha mu minota itarenga 10 gusa tuzaba tubanze gutanga inkuru z'uwahora zikira kwariho cyangwa atariho.
John Ginkurunziza afise n'icabwira abategetsi Burundi.
Ndabona ko leta je bavyizize amategeko akaze akuraho canke yirukana atomora ukuntu byogenda. Bibe nyisekeza cyo kubituza kandi bizohera. Icya kabiri leta y'u Burundi bibitunganya nk'uko leta ya Kenya bitunganije. Muri Kenya hari amashyirahamwe yemerewe kandi yinjiza amafaranga menshi leta. Mbaga kandi amategeko agafasha kugira ngo bajye abantu bariko barakora muri iri yabihugu binjiriza amahera leta n'ubundi batanga amakore. Je nka John ndumva ko byofasha cyane abo bantu baronka akazi kimwe kigira kabiri tube tuziti uyo muntu agiye gukora muri iri byabarabu akorera nde akorera ngahe agize ikibazo na kimwe twa duviso tubaza. Ariko bitabaye uko nokuri abantu abarundi kazi n'abarundi bari hariya nk'ama ambassade yakorera muri iri bice arafize ikibazo yamani ngorane tubituza tubituze mu itegeko tuvyemera tuvyemere mu itegeko tugiye kwikora turahanga kwa nko turiye muri sentare ubuje ni kwikuri amadasho n'umuse dafungura amasaha usika amasaha urabona ko ari uburehe bwinshi nyakoho
igipolisi kijejwe amatohoza cha Kenya cyabwije urya America ku gihano cyose kizocibwa mu Burundi azogikorera muri Kenya guko icaha yagikoreye ku butaka bwa Kenya. Ari kubuserukira Burundi muri Kenya ambasadori Remi Barampama yari yasavye ko yorungikwa mu gihugu ciwe guko acuruza abarundi kazi. Kenya kiri mu bihugu mu karere ka Afrika y'ubuseruko niyo hagati hacishwa abakenyezi n'abigeme benshi baje kugurishwa cyane cyane mu bihugu by'Abarabu. Igipolisi kijejwe amatohoza cha Kenya mbere giherutse gushinga umugwi w'abapolisi atakindi bajejwe atari kugwanya bene urwo rudandazwa. Eroje burika neza Nairobi ijuru rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Tuve muri Kenya tuje mu Burundi. Harabanywanyi burunani amizero y'abarundi bafungiwe mu ntara ya Rumonge n'ahandi mu Burundi. Abarongo y'ugurunani bavuga ko abo bafunzwe bazira uruhara bagize mu matora y'ibwirizwa shingiro aherutse gutunganywa mu Burundi, basaba ko ubutegetsi gukingira abo bariko baratotezwa. Inkuru ya mugenzi wacu Krisi Munezero.
Indwi zitatu inyuma y'itunganywa ry'amatora kwibwirizwa shingiro runani amizero y'abarundi ruvuga ko hari abanywanyi bagifunzwe bazira ibikorwa byo muri ayo matora. Umushinga mateka Pia Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashinga mateka burunani amizero y'abarundi avuga ko naho hari abatari bake bamaze kurekugwa hari abandi bagifunzwe.
Muri Rumonge abanywanyi bacu bapfunzwe bari abanywanyi bari babaye bamwe bita bahagarikiye cyangwa bacungera amatora mandateur. Abenshi barabarekuye, ubu hasigaye hapfunzwe bane. Muri Rutana barabarekuye abari bafashwe imbere gatoya y'amatora no muri kijya gihe nyene cy'amatora. Hanyuma mu gihugu cyose naho abantu bagiye barasemerera barabarekura, ariko rero ntibisigura yuko bose barekuwe. Hari aho bagipfunzwe nk'ibubanza harapfunzwe abantu batatu, igitega hariho umwe agipfunzwe wararongoye urunana mizero y'abarundi mu Gishubi, imuravya hariho undi umwe agipfunzwe Bujumbura, harapfunzwe babiri.
Uyu mushinga mateka w'urunani amizero y'abarundi avuga kandi ko hari abanywanyi baburabuzwa ku mitumba aho babaye bazira yuko baseruye ko bashigikiye gutora ya matora aherutse.
Mwarabonye ahitwa kumagara aha bantu babapfasoni basanzwe kuri tudandaza duto dutubesheje imiryango aho usanga mbere n'imitahe baba bafite ari imitahe mito mito cyane, ariko barababujije kudandaza ivyamwa barabirukana. Mwarumvise ivyabaye mu Kayanza aho abakora mu byo bita amasanondo kwa file twatuzu abantu bashobora kwimosherezamo imishatsi, natwe nyene twabomaguwe turasamburwa kubera yuko ari utwa abanywanyi bacu. Hariho na muri Bujumbura muri komine Mubindi aho nk'abantu nk'umusozi uriko abantu bo mu bwoko bw'abatwa cyane cyane babuzwa udukoko twabo twa misi yose ngo koko base kwinjira mu mugambi uri ku butegetsi.
Shamanira Kiza mustaneri wa komine Bugarama mu ntara ya Rumonge yashikirije ko abo bakenyezi badandaza mu gitaza bakuho basanzwe barangurira imirimo yabo kugira ngo rudandazwa rushigwe mu rutonde bongere basubize ku ishuri abigeme bari bamaze igihe baheba kwiga bigira muri urwo rudandazwa. Mu ntani ya mizero y'abarundi barasaba abajeje intwaro kubahiriza agateka k'abanywanyi babo nk'abarundi. Uri ibyo nyene mu ndwirangiye buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana aherekejwe n'uburongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara ya Rumonge bari bishikiye ahitwa ku muhuzu ahavugwa icuka giturutse ku ciyumviro c'abarongoye paruwasi katolika iyo ku muhuzu cyo kugarukira kuri bene wabo bafunzwe bazira ivya politike muri ayo matora y'ibwirizwa nshingiro. Muri iyo nama buramatari wa Rumonge yatunganije aho ku muhuzu akaba yasabye abanyagihugu kuguma bafatanye munda. Murumonge, Chrissy Munezero, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Chrissy kuri iyo nkuru. Tuve mu Burundi naho tuje mu Rwanda. Umwepiskope wa diosezi ya Kabgayi, Smaraje Mbonyintege, avuga ko atanezerejwe na bimwe mu biherutse kuvugirwa mu birori byo kwibuka Jenoside ku nshuro ya 2024 muri ako gace ayoboye. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asumta Koboyi arabidushikiriza.
Mu mpera z'icyumweru gishize ubwo hari umuhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 2024 i Kabgayi mu Ntara y'Amajyepfo, umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG Jean Damascene Bizimana yatunze agatoki Kiliziya Gatolika. Uyu muyobozi ashinja Kiliziya Gatolika kuba ku isonga mu gutegura inyandiko zivuga ko zagize uruhare mu gukangurira Abahutu kwanga Abatutsi. Umuyobozi avuga ko inyandiko yasohotse mu mwaka w'1957 yiswe Manifeste y'Abahutu yagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byakurikiyeho by'urwangano hagati y'Abahutu n'Abatutsi.
Dusanga intangiriro yo kwica Abatutsi no kubanga itangira mu 1957. Hasohoka inyandiko benshi muzi cyangwa mwumva yiswe Manifeste y'Abahutu. Kuko ni ubwo bwa mbere mu mateka y'igihugu abantu bitwa ko bize babahanga banditse ko ikibazo cy'u Rwanda ari ikibazo cyaterwaga n'Abatutsi, kandi ko gukemura icyo kibazo byagombaga gukorwa Abatutsi bigijweyo ndetse bakanicwa. Iyi nyandiko yanditswe n'abantu batatu b'abazungu, yanditswe na Chanoine Eugène Renaud, yari umwe mu bayoboraga ishuri rya Kristo Umwami ry'i Nyanza, ayifatanya na Musenyeri Arthur de Jemep wabaga hano i Kabgayi ndetse na Musenyeri Perode. Umwe mu banayisinye muri Ndahabe Kariyopi icyo gihe yari umunyamabanga wihariye wa Musenyeri Perode. Binumvikana ko gutandukanya ingengabitekerezo ya Jenoside yakwiriye u Rwanda na Kabgayi ntibishoboka.
Nyuma y'imbwirwaruhame, Musenyeri Mbonyintege Smaragde akaba n'umushumba wa diyosezi ya Kabgayi avuga ko hari igisa no kwegeka amateka mabi ku bayobozi ba kiliziya, kwiba ibiha isura mbi kandi ngo atari ko bimeze. Musenyeri Smaragde Mbonyintege avuga ko ibyavuzwe bihabanye n'ukuri kwabaye muri icyo gihe, kandi ko ngo byayobya ababyumva.
Nuko kwibuka twagomba gukuramo imbaraga zidufasha kwiyubaka nk'umuryango w'Abanyarwanda w'Abakristu. Ariko inyigisho yatangiwe na Nyakubahwa Jean Damascene kuri CNRG yari yuzuye imbaraga n'ubukana tafashije abibukaga bari aho bose. Hari ibintu bibiri mbona bikwiye gukosorwa. Icya mbere ni uko nta kigaragaza na kimwe ko Perode ariwe wanditse manifeste ya Parimoto, kuko Kayibanda yamushaka kwandika, kandi Perode yahoraga afite ubwigengesere ko atumva umuco wa Kinyarwanda. Gusa icyo wenda ntashima ni uko atigeze agaragaza ko atabishyigikiye, kuko harimo ivangura koko riteye agahinda. Cya kabiri, nta gufata Kabgayi nk'uko Abaparimutu bafataga Nyanza.
Musenyeri Mbonyintege asobanura ko mu gihe cya Jenoside yemera ko hari abantu bagize ubushake mu kwica Abatutsi, ariko kanembeza ko hari abandi bantu batibukwa kandi baragize ubutwari muri Jenoside mu gushaka kurokora Abatutsi, ndetse ko hari n'abahasize ubuzima. Uyu musenyeri atanga urugero rw'abapadiri bagerageje gutabara bahigwaga.
Ku munsi wo kwibuka buriya nyuma y'imyaka 24 twibuka igihe cyari kigeze cyo gushimira abagaragaje umutima mwiza, ubushobozi buke bwo kwitwararika ko bahungiye. Hariho abagaragaje ubutwari, ku isonga akaba Dorothea Mukandanga wamenye amaraso ye kubera aba yarashize n'abanyeshuri be. Hari n'abandi tujya turi twibuka nka Padiri Vieco wakubitaga hirya no hino ashakira icyo barya nka Padiri Francois.
Diyosezi ya Kabgayi niyo ya mbere yabanje mu Rwanda muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Kabgayi hari hahungiye Abatutsi bakabaka 50,000 baturutse imihanda yose. Muri bo harokotse 15,000 gusa nibo babashije kurokorwa n'inkotanyi tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Banywanyi n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 14:00. ngo twumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Ubuna nuwa mwanya tubashikiriza inkuru ya sport n'imikino mushikirizwa buri kuwa kane, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro cinkino muri iki gitondo twashaka kuvuga ku byerekeye kwitegurira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizobera mu Burusiya, kizotangura ku itariki 14 zo ku kwezi kwa gatandatu mu birenga gatoyi indwi imwe. Turi kumwe n'umumenyesha makuru akurikiranira hafi ivyerekeye inkino, Christophe Nkurunziza ari ibujumbura mu Burundi. Witegereje kugera n'imigwiri kiritegura, hasigaye ibirenga gatoyi indwi imwe ico gikombe gitangure, ubona ibintu vyifashe gute?
Ibintu biko bizifata neza uraje ku bihugu bibe bimwe bizigukira umupira kuva kera vy'Iburaya canke Brazil. Urabona ko bazi gukina kandi urabona ko bafishaka yo gutwara iki gikombe, kandi urazikizobera mu Burusiya. Abarusiya nabo bavuga ngo barashaka kugira ibitangaro, benshi bavuga yuko bitaboneka ko abarusiya bashaka gutwara iki gitangaro, ariko ama ekipe menshi yo muri Afrika naho ariko arimenyereza urabona yuko ntibafise ubushobozi bwinshi nkama ekipe y'Iburayi canke ya Brazil, Allemagne. Urabona yuko ntibimenyereza neza cyane kurusha ayo ma ekipe ariko ndababwira yo ya Brazil, ya Argentine, ya Allemagne. Urabona yuko ariko ba Espagne n'Ubufaransa, Ubufaransa nabo bavuga ngo burashobora gutsinda, ego birashoboka na bakiri bato. Urabona yuko kugira ngo ama ekipe yo muri Afrika ashobore gutsinda icyo gikombe cy'isi yose bizogorana gatoya.
Witegereje ama ekipe nserukira gihugu serukira akarere ka Afrika mu vyahindutse giturumbuka, kera wasanga ari bihugu byo munsi bugaragwa bwa Sahara, ubu ni nibibiri gusa ni Senegal na Nigeria, ubu ibihugu by'Abarabu byagarutse, ibihugu nka Maroc, Tunisie na Egypte. Niki ya cyahindutse mu mupira w'amaguru, niko bisubiye gusubira nka kera iyo migwi yo muri Afrika mu buraruka ariyo yari ikomeye iserukira Afrika mu gikombe cy'isi yose.
Je nibaza ko nikubera bari hafi y'Uburaya barabona abakinnyi babo kenshi usanga bakina mu ma ekipe menshi cyane y'Iburaya, hariho umwe ko muravuga nka Egypte. Buhoro buhoro kubera bama bariko begera abakinnyi b'Iburaya usanga kenshi bariko barondera ingene bungana ingene abo bakinnyi bariko barakina b'Iburaya, ariko ntibashobora gukina nkabo kubera bagira b'Iburaya batanguye kuva kera kwimenyereza, bafise une culture footballistique irusha abo ba Egypte n'abandi. Simbona ko bashobora gutsinda ayo ma ekipe y'Iburaya mu minsi za itarenga umunani.
Murakoze. Yari Christophe Nkurunziza azwi ku itazirano rya Kijigo, umumenyesha makuru akurikiranira hafi ivyerekeye inkino ari Bujumbura mu Burundi. Twako tuvuga ku bijanye n'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka kizotangura ku itariki 14 z'uku kwezi kwa gatandatu mu Burusiya, hasigaye ibirenga gatoyi indwi imwe. Turagushimiye kuri iki kiganiro, urakoze.
Urakoze Fidel ku makuru ya sport n'imikino. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya bino biganiro n'amakuru tubashikirije. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza. Imani bahezagire. Murakoze.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.